Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwabonye ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika turi mu karere ka Kisoro muri Uganda kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3. Aha mu Rwanda nyine Ingabire Victoire ejo yongeye kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ishyaka FDU inkingi yahoze ayobora rimufitiye impungenge.
Ubundi kuri televiziyo yitwa 250 iyo ngiro bavuze neza ko basaba yuko bamufunga ahubwo bakanamwica. Ibyo rero iyo usanze abo bantu bavuga batyo ntibakidegembya ntagire umwe akoraho kandi bavuga ibintu bivubana n'ubutegetsi aho dutangira kugira ubukavuga ibyo noneho bishobora kabaye.
Justin Bahunga ni umuyobozi w'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu Burundi ejo kuwa gatatu ni amatora azagaragaza umukuru w'igihugu mushya uzasimbura President Pierre Nkurunziza. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari arabanzirizwa ariko nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Nkuko rero maze kubibabwira mukanya tubanzirize ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bamenyesha ko bakurikiraniye hafi imyamamazo y'amatora mu Burundi kandi ko bagifise impungenge ku maraporo y'iterabwoba hamwe no gutana mu mitwe hagati y'abanywanyi b'impande zitavuga rumwe muri politike. Mu itangazo basohoreye hamwe kuwa 17 z'uku kwezi kwa gatanu bahamagarira abategetsi b'u Burundi indongozi z'imigambwe iriko irahiganwa gukora kugira habe icyuka cy'umutekano kizotuma Abarundi bitabira ibikorwa bya politike barekurirwa n'amategeko mu kwihanganirana mu mahoro no mu kubahana. Komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika hamwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru wa ONU batera kamo abategetsi b'u Burundi gukingira amagara ya banyagihugu barongoye mu gushyiraho ingingo zikingi kwirakwira rya COVID-19 muri icyo gihe cy'amatora. Ayo mashyirahamwe abiri amenyesha kandi ko yiyemeje gufasha Abarundi na Leta y'u Burundi gutsimbataza amahoro no kubaka kazoza keza ku Burundi. Abantu bashika kuri 6 nibo basize ubuzima mu gitero gishasha cegekwa ku muhari w'iterabwoba witwaje ibirwanisho ADF mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi mu mihana ya Kalele aho byabereye Njia Moja Sabiti yashikirije ko abo barwanyi bateye mihana mu ijoro ryo kuwimana rishira uwa mbere basiga bishe abagabo 4 n'abagore 2. Kalele iri ku birometero 12 uvuye mu gisagara cha Eringeti mu ntara Ituri ihana urubibe n'intara ya Kivu y'uburaruko. Sabiti yashikirije ko ibikorwa byo kurondera abandi boba barafuye hamwe n'abacitse ku icumu ikibandanya kandi bitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera. Iki gitero ciyongereye ku kindi cyakozwe na ADF ku munsi w'Imana aho bishe abantu ndwi ikokola ni ku birometero 45 mu buraruko bw'igisagara cha Beni muri Kivu y'Amajyaruguru aho maze kugandagura ababa bamajanane kuva mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yafashe ingingo kuri wa mbere ko Jean Pierre Bemba adakwiye gushumbushwa ku matungo yiwe yatakaje inyuma yo kwezwa ku byaha byo mu ntambara. Abashingwamanza b'uwo yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umuhari witwaje ibirwanisho muri Congo ntibabashije kugondoza sentare kuriha imiliyoni zishika 75 z'amadolari bavuga ko yahombye bivanye n'ifungwa ryiwe. Muri ayo mahera harimwo amafaranga asaba yo kuriha abashingwamanza biwe. Abashikiriza manza ba CPI bavuga ko Bemba yananiwe gutanga ibyemeza ko yahohotewe cyane. Umwe mu butunzi bwa Bemba bwafashwe harimo indege, ubwato hamwe n'amazu y'agaciro kanini. CPI yari yafunze Bemba mu 2016 yongera acirwa igifungo cy'imyaka 18 cyagiye guhindurwa mu nyuma ku myaka 2.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu mbibutse ku yingi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira kandi usibye ku radio yanyu no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi amatora azatangira ejo kwa gatatu. Ku rwego rw'umukuru w'igihugu mushya naramuka aterekanye watsinze bisesuye hazaba icyiciro cya kabiri. Ejo hashize ku wa mbere komisiyo y'igihugu y'amatora CENI yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ihumuriza abaturage bazatora ejo kwa gatatu. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro kwa bamenyesha makuru umugwi CENI urashima ko imiyamamazo y'amatora yari mazindwi zitatu yagenze neza. Icyo kiganiro c'imbere y'iminsi ibiri kugira aba amatora nyezina, Petero Karaveri Kazis arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjeje neza.
Minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cimirije cy'amatora. Umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze. Ati ubwo amajambo nakoresheje yarabereye, ubwo ntaho noba naranyereye, hanyuma abanyiyumvamo bakazimira, mbega nimba vyarashitse ndabigorore gute, mbega nditeguye kwakira ibizova mu matora, mbega abanywanyi banje bariteguye. Ivyo nibibazo dutanga kw'impanuro ko abitoza bo kwibaza, kuko ubwo twame tubivuga ijambo ryabo ni ijambo rikomeye, mugabo kandi ijambo ritezwa kuremesha ritegerezwa gukebura n'ababiyumvamo.
Mu matora kwa 20 kuno kwezi kwa gatanu nuko bisigurwa n'umukuru w'umugwi CENI Kazise atanga ibizosabwa uzoba yatumwe.
Imvo zemerera umuntu gutuma umutorera ziri imigwi gutatu kutarenga. Ubwa mbere hariho umuntu abarwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka cyangwa mu kiriri, abo barashobora gutuma. Ubwa kabiri hariho umuntu agendana ubumuga, kumbure bidakunda kwashika aho batorera, nawe nyine afite uburenganzira bwo gutuma. Hanyuma hakaba n'ivyabona byemeza ko koko uyo muntu afise ubumuga ashobora gutuma. Murazi yuko amatora bera hajya ku mutumba biroje cyane yuko uwo muntu baba muzi ko koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Kwa gatatu hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi. Uwo batumye bamuha karangamuntu yabo, bakamuha ikarata y'amatora yabo, bakamuha urwete rumugena ko ariwe abatorera. Ubwa kane bakamuha icemeza ko uyo muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka.
Inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore, hari abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara, abasabwa kwigora bakazoja gutorera aho biyandikishirije. Ariko naho biruko umugwi CENI uratomora abazo bafise uburenganzira bwo gutorera aho abazo babageze.
Bwa mbere hariho abakozi ba CENI kuva ku bayirongoye gushika kuri bajye bari mu biro by'amatora, bazaba bari ku murimo w'amatora. Abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hijya no hino tico babuza ko bashobora gutorera aho bageze. Abo baba bari kumwe kumbure n'abantu b'abashoferi bajana. Hariho kandi abajejwe umutekano bacungera ibibanza byo gutoreramwo no mu micungararo yavyo, abo baremerewe gutorera aho hafi bari. Hariho abajejwe guherekeza abanyacubahiro hamwe n'abashoferi babo. Hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu. Hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu CENI yahaye uruhusha. Hariho na mwebwe abamenyesha makuru abazo bari ko barakwirikirana amatora, nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse.
Umukuru w'umugwi ujeje gutegura amatora mu Burundi ari kindi yabwiye abamenyesha makuru. nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko batarunse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe.
Hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise, uwo arashobora gutora mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mubagize ibiro by'amatora. Reka ndabigisubiremo, mu bisanzwe abagize ibiro by'amatora nabaho kumutumba nyine bazotorera. Igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afite ikarata y'amatora akabura ikarata karanga muntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora. Uwa kabiri bazokwemerera n'utora afite ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afite ikarata y'amatora.
Umugwiseni umenyesha ko utazotamba wirorera mu matora y'imirije. Kazisa Rongo y'uwo mugwi akavuga ko hari abantu mvamakongo 53 bazokurikiranira hafi ibikorwa by'amatora. Abazoba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu bya Tanzania, Misiri, Ubushinwa, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria, Uburusiya hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abarundi rero bazatorejo abaturiye umupaka w'igihugu cyabo n'u Rwanda barasaba umukuru w'igihugu cyabo uzatorwa kwihutira gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Kuri iyi nkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, dutega amatwi mugenzi wacu Diane Ninene Hazwe.
Bamwe muri abo banyagihugu baba muri izo ntara bashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku Ijwi rya Amerika bavuga ico biteze ku matora yo ku munsi wa gatatu. Barashima muri rusangi ko mu ntara zabo ahanini atamidugararo yaranze kwiyamamaza kwari kumaze indwi zibiri. Gusa bavuga ko twasorobo dukomeye babonye ari uko ku bwabo abariko bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu baterekanye neza ingene bazonagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu mu migambi bashize imbere. Nk'abo mu makomune ya Kabarore mu ntara ya Kayanza, Busiga muri Ngozi, Busoni na Bugabira mu ntara ya Kirundo basigura Ijwi rya Amerika kwitosekara ry'imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu muri rusangi na cane cane mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabashize mu bukene butagira izina muri no myaka itanu iheze. Abanyagihugu baba muri ayo makomune yegereye imbibe z'Uburundi n'u Rwanda babandanya basigura ko batswe umwidegemvyo wo kurondera ubuzima mu mpande zose muri ivyo bihugu gutyo ubukene bubiraramwo. Hambavu icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe bahora biyunguruza ku ikarata karangamuntu bahabwa na commune bakaja gukora ubuzima mu Rwanda canke gukora ubucuruzi bubayabaye muri ico gihugu, ubu nta wemererwa kurenga imbibe adafise igitabo c'inzira passeport mu Gifaransa canke muri karengane laissez passer. Abashikiriza no makenga bakemeza ko abenshi bahisemo kureka kuja kwisuma muri ico gihugu kuko izo mpapuro zibasaba uburyo bwinshi. Iyindi mvo abanyagihugu bo muri izo ntara z'u Burundi zihana imbibe n'u Rwanda bashira imbere mu gusaba ko uzotorwa yo kwihutira gukemura ikibazo cicuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi nitituka ry'ubucuti hagati y'imiryango yahanye abageni bitagishobotse kwigenderanira kubera ico cuka. Aha tukibutsa ko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yatituwe n'imvururu za politiki zadutse mu gihugu c'u Burundi mu 2015 sivuye ku kindi kiringo cha perezida Pierre Nkurunziza kitari gihurijwe ko n'impande zose. Ivyo bihugu mu vyo vyagirizanya harimo ko ku mpande zose kime cagiriza ikindi kubika abakirwanya, mu gihe hari abakomeje kuvuga ko bamwe mu banyarwanda bari mu Burundi bahohotewe cane kuri ico cuka. U Rwanda narwo rwagizwa ku ruhande rwago ko bamwe mu Barundi barimwo abo babaravukiye muri ico gihugu birukanywe ku butaka bwaho. Nivyagirije u Rwanda rwahakanye rukavuga ko abirukanywe mu 2016 birukanywe kwera batagira ivyangombwa bibemerera kuba mu Rwanda.
Diane Ninina Hazwe, urakoze. Nshuti zacu hagataho, amashyirahamwe yigenga y'u Burundi akorera hanze y'igihugu afite impungenge ko amatora y'ejo kwa gatatu ashobora kubyara imvururu nk'izo mu 2015. Ibindi turabibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Amashirame yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikirengo c'imbere y'imyiyamamazo mu Burundi ndetse no mu gihe cyayo. Amwe muri ayo mashirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana ihonyango ry'agateka kazi na muntu muri ivyo bihe byose ndetse n'inyuma y'amatora. Justine Nkurunziza atwarisha ya mekosome yamye rikurikirana amatora kuva muri kayise rimwe mu yagize ugo runani avuga ko ikiringo cimi ya mamazo caranzwe n'ukutihanganiranira mu vya politike cane cane hagati y'imigambwe ibiri yabonetse kwikomeye ku rubuga uri ku butegetsi CNDD-FDD National utavuga rumwe na leta.
Nukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona, kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe, aba bafunzwe, abari ku ntonde, hari habanyuruzwa, hari habicwa, n'ibintu biteye ubwoba ukumva imishamirano hirya no hino. Nukuri ibintu byo kutihanganira ntaho ego amatora yarigeze kuba, hari abantu bahiganwa, ariko ibintu biri muri aya matora ntitwari bwigere tubibona, cyane cyane amabi akoregwa abari mu mugambwe CNL.
Ku bwa uyu mashyirahamwe ni nani ibintu bitarabiwe hagufi, ivyo vyabaye mu kiringo cimi ya mamazo vyerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'2015.
Bamwe bavuga bati cyaratuvunye, ntidushobora kurekura, ntidushobora kukibaha, nitwe tuzotsinda. Hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni rwacu, kandi ntidushobora kwemera gutsindwa, ntidushobora kwemera. Baratwivye kuva kera ati ubu ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba. Murumva rero yuko umuntu aravye ibintu byo muri kahise, ikintu cyari cyo cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu. Twereye tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abaseni y'abareta bari bakwiye kuraba bakavuga nti ntibasubire kudukwegera, karambaraye kuko abarundi bararushe. Nta muntu n'umwana ari umwana arabona ati none abantu batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza.
Ya Mario Migambwe ihanganye yarumvikanye hamagari abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo. Uyu ni Evariste Ndayishimiye, umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi.
Ushobora kwambara icyaha cyo gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe, ntuzoba na diretere w'ishuri kuko yabigira nasanze sin'abantu bize n'amashuri menshi. None kukwana utazoba n'umushikiranganje, utazoba umuyobozi mukuru, ntuzoba na musitaneri ugashuja gukubita mugenzawe mubana musangira. Urumva ingene witeranije gantunzewe. Abo ni bene babandi y'amatora heze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze.
Agatogwasa umukandida w'umugambwe Sanel bihanganye nawe nyene aragabisha abanywanyi biwe ko botekana, ndetse akavunira kagohe n'aboshaka kubasotora.
Yaba umutegetsi, yaba umupolisi canke wundi ajejwe umutekano, seni ico tubasaba bose nuko bubahiriza ingingo abarundi bazopfundika. Mwabantu mwe, dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahere, basirikare, bapolisi, bakozi bo mu iperereza. Ibikoresho mufise ni byo kudukingira, si byo kutuvunagura, si byo kutumara.
Icyo gipolisi gwasatunga gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira gashaka gutoba amatora ku inzego z'umutekano zizoba zarikanuye. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyamamazo yagenze.
Cancano waruka muri no minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa, ntagire rero umunyapolitika bahenda indoto mbiyoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura kajagari habimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu. Biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu, uri ko arabi aravyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi. Amatora azobacungerewe neza, hanyuma umuntu wese azogomba kugikwigira surivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene.
Umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi Peter Nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga katari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi. Inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu wibaje nama b'amakomine. Icyo bikoze abarundi baba mu makungu nibazo kwitabira ayo matora nk'uko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cyabo. Iyo bari Burundi bwababwiye ko bo kwihangana kubera ikiza cy'umugera wa corona cateye kwisi kigatuma benshi batava mu nzu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Amatora rero nejo kuwa gatatu mu Burundi. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Asher Niyonizigiye, umuhanga mu bijyanye n'ubuyobozi ari Bujumbura, yamubajije uko yabonye ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida byagenze muri rusange.
Ego, murakoze cyane. Nivyo narakurikiranye naje nk'abandi barundi imyiyamamazo yabaye muri iyi minsi heze. Hanyuma rero muri rusange uko nabibonye nuko hari nk'iviza umuntu yoshima. Narashimye kubona bakandida batari bake barasohoye inzandiko zerekana imigambi bafise, ibyo bifuza gukora, naho atari bose kumbure ngirango rero batashoboye kuzishyira ahabona rwose ngo abantu bose bazibone, zishobora kuba zizwi n'ababegereye gusa. Ariko icyo ni ikintu cyiza kuko burya amatora meza nayafatiye ku vyiyumviro n'imigambi byavuzwe n'abariko baritoza, kandi iyo ngendo niyo gushigikira cyane. Ikindi cya kabiri nashimye ni uko ubumvirije abakandida batandukanye barumva mu imigambi by'ukuri. Hariho abagaragaje ko bafise imigambi ifadika bashoboye no gusigura abantu umwanya abarundi bakababaza ibibazo, ugasanga baragerageza gusigura by'ukuri imigambi bafise, ukumva ko ari ibintu biyumviriye atari abantu bafuye kwaduka ngo baze gusaba amajwi gusa. Icya gatatu nashimye ni uko naho habaye amajambo yo kuvugana nabi, yo gutera ubwoba no gutukana kuri bamwe bamwe, ntibyarandanije rwose, barumvise impanuro bahawe. We urabona ko ibintu byaciye bisubira hasi, baravugisha imvugo irimo kubana, irimo ubupfasoni. Icyo nacyo ni ikintu nashimye. Hanyuma rero ku ruhande rw'ibyo gukosora, kuko nari ntabwo mvuga ko hariho bamwe basohoye inzandiko zerekana imigambi yabo, si bose ndashoboye kuronka inzandiko zabo, kumbure bose bashobora kuba barazanditse ariko ntibazihize ahabona mu buryo bukwiriye, kugira ngo umuntu yitegembye ukugereranya ivyiyumviro vyabo. Nabo bazishyize ahabona, hari igihe usanga mu tunenge ugasanga n'ibintu bititeguriwe neza, ubona kumenya utuntu bakoze bihuta uvihweje mu mizi, usanga ari ibintu bidafashe rwose, ari ivyiyumviro vyo hejuru, ubona ko bidafise imizi miremire. No mu majambo bavuga hariho abemera ibintu, ubona ko ari vyari vyo kuvuga ibiryohera abantu, ariko vy'ukuri bidafatiye kuvyo abantu bakeneye vyihuta, ku bintu biremereye nyene ubona ko bihanze igihugu uyu munsi, gusa kuko ari vyo bazi ko abantu bakunda. Ivyo navyo nyene vyarabaye bita demagoji, byarabayemo kandi si vyiza.
Hari ikibazo nyamukuru ubona kiraje shinga abarundi, abo bakandida batoba baravuze ko cane muri make.
Ikibazo kitashizwe ko ingufu cane ni ikibazo c'ubushomeri, kuko naho hari habavuze ko bazobihagurukira bazorondera ingene ubuzi bwoboneka, nta siguro zimbitse zifadika zatanzwe. Kuko ikibazo kirafise ukuntu caje, hari ukuntu amashuri muri iyi myaka iheze yasohoye abantu benshi, bamwe bakayashira hagati kubera hari ibibazo vyabananiye. Rero ntiwumvamwo uguhuza ico kibazo n'ibijanye n'amashuri, warumvamwo ivyifuzo mugabo ntiwumvamwo umugambi uri mito nito, hamwe ushobora kubona uti ibi bintu vyo kuri bikozwe bizogenda neza bizoshoboka. N'ibijanye n'ivy'uburimyi navyo nyene n'ubworozi, naho babivuze kuri jewe hari ahantu batashitse, kuko icyo ni ikintu tumenyereye kumva, tuzoteza uburimyi, tuzoteza imbere ubworozi, mugabo ntibahise aho bumva ko bisiguritse intambwe ku yindi. Mu mwaka wa mbere tuzokora iki, tuzokenera uburyo bungana gutya, mu nyuma tuzokora iki, kugira ngo bumve ko hari ubugendo bwo gukora icyo kiza. N'amasezerano kwemera ibintu mu kivunga, mugabo wiyumvira ingene bizokorwa mu idonido, kenshi ntiwavyumvamo.
Mu kurangiza muri make, nikihe ubona uzoba yatsinze amatora azoba ku munsi wa gatatu mwo musaba?
Ikintu no musaba ni uko yoshira ingufu cyane ku gusubira gufasha abarundi guhuza umutima, kuko ivyabaye mu 2015 vyaragize inkurikizi n'ubundi zirahera. Hariho abatiyumvamwo uburongozi buhari, hariho abakiri hanze y'igihugu, haracariho ibikomere mu mitima y'abantu. Kandi icyo kintu ni ikintu cyihuta rwose, kuko uko giteba niko abakomeretse mu mitima baronderera inyishu ahandi, ugasanga mu myaka iri imbere bisubiye kuvamo izindi ngorane. Harakenewe guhuza abarundi imitima isubire hamwe, basubire biyumvanemo, ivyabateranije bikugweho birondere umuti urama, gutyo imigambi y'iterambere ikogwe twese turi hamwe, ntikogwe hariho bamwe bacidoga bagifite ivyo bikomere ku mutima, kuko bigeze gutyo ntibizorama, ntibizoshika kure.
Murakoze. Yari Asher Niyonizigiye, muhinga mu vyerekeye ubuyobozi ari Bujumbura mu Burundi. Twariko turaganira ku vyerekeye igikorwa cyo kwiyamamaza ku bakandida bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Icyo gikorwa kiba cararangiye, mugihe hasigaye iminsi ibiri gusa ngo amatora abe mu Burundi. Turabashimiye kuri iki kiganiro, murakoze cyane.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Ejo umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Victoire Ingabire yongeye kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabivuganyeho n'undi munyapolitiki Justin Bahunga na utavuga rumwe n'ubutegetsi umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi Madame Ingabire yahoze akuriye mbere yo kurivamo.
Yitwe bwoba cyambere nuko wale barwariraye tuzi ko rya butegetsi bukora. Icyaha biterwa nuko tumaze iminsi twumvashije igihe basa nk'aho bamutesha agaciro bamucisha ari umuntu ubwe abavuga ko ari wamugiranye na Ebola wa yonsa mashereka ya genocide kuri mama we. Noneho ejo bundi aho bibereye nanone ikibazo gikomeye nuko ari abantu basa naho bakorana na leta basaba noneho ko bamuca umutwe. Ugasanga inkuru batanga zisa nkaho zavuye muri iyo RIB ishinzwe kugenzura abakora icyo cyaha. Ejo bundi kuri televiziyo yitwa 250 iyo ngiyo bavuze neza ko basaba yuko bamufunga ahubwo bakanamwica. Ibyo rero iyo usanze abo bantu bavuga batyo bakidegembya ntihagire ubakoraho kandi bavuga ibintu bivugana n'ubutegetsi aho dutangira kugira ubukavuga ryayo noneho bishobora kabaye.
Ariko se intandaro yayo makuba yose ni iyihe? Ni iki cyatumye muri iyi minsi yibasirwa?
Intandaro yabyo uretse n'ubwo hari umuntu uherutse kwicwa hariya mu kuwa mbere, uwo muntu yicwa azize ko bibeshye uwo bashakaga akariwe Théophile Ntirutwa ari mu ishyaka rya Madame Victoire Ingabire akaza kurusimbuka ndetse ko ubungubu ari nawe bafunze. Ariko ugasanga kugira ngo bapfundikanye babishyire kuri uwo muntu ahubwo banabishyiremo Victoire Ingabire kubera ko yavuganye nawe usanga ari ugushakisha bisa n'ibihuza n'itekerezo basa nk'aho basanganywe cyo kugira ngo bamushyire icyaha cye cyose kugira ngo barebe impamvu bamushyira mu gihome.
Kuva yafungurwa mu mwaka wa 2018 dore hashize imyaka ibiri, urukiko rwamutegetse kuzajya ajya kwiyerekana buri kwezi kandi si ubwa mbere ahamagarwa no muri RIB. Ni iki kidasanzwe cyabaye cyabakuye umutima?
Ahantu ahamagarwa tugomba kubitandukanya, hari agomba kujya kwiyerekana buri kwezi uko ahari aho biratandukanye kwa prokireri, hariya ho hajya kubazwa biratandukanye ibintu bitandukanye. Biriya rero yagiye hari no kumubaza urakora iki uri mu biki, ahandi ho no kugenda kugira ngo yerekane ko hari biratandukanye. Rero tugomba kubitandukanya iyo byombi tugatekereza ko nekana dutangaza ko abo bantu bamuhigira basaba ko bamwica bakivuga ibyo ngibyo bahera ko bamuhamagaza ngo aze kwitaba.
Ko Victoire Ingabire atakiri mu ishyaka ryanyu rya FDU Inkingi, kuki ari mwe muhora ku isonga ry'abamutabariza?
Urebye Victoire Ingabire nakiri na perezida w'ishyaka FDU yari arenze ishyaka, ni figure national, ni intwari igihugu cyose. Buri muntu wese ubu ngubu nk'aho mvuga yagomba kuba yamutabariza. Uti kubera iki? Kubera ko ariwe ijwi ubu ngubu rivugira Abanyarwanda ridatinya ritarya indimi. Kandi niyo mpamvu dutinya ko kubera ko muri iyi minsi ishize n'icyorezo cya koronavirusi cyaje, niwe uretse na leta uvuga ibitagenda agatanga n'ibisubizo. Muri Rwanda rero habonetse umuntu ushaka kugira ngo arenge leta avuge ibintu leta idashaka, aho ngaho abagize ikibazo tugatinya ko ubu ngubu icyazira ni ukubera ko yarushije abandi. Kandi nk'uko wavugaga ntabwo twemeye kubikora, turahamagariza buri muntu wese ukunda amahoro yo mu Rwanda, ukunda ukuri, ukunda demokarasi mu Rwanda kugira ngo yamutabarize. Niyo mpamvu ari n'undi umeze nkawe utari mu ishyaka ryacu nawe twamutabariza.
Justin Bahunga, ngushimiye umwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho nge na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona. Mugire umunsi mwiza kandi namwe mwirinda corona, birumvikana, murakarama. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.